Manda yakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jean Diane Ninahazwe. Amakuru twafitiye uno munsi tuyahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahere kuyavugwa mu karere ka Afrika. Abantu bashika 11 barishwe n'umuhari witwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi wa gatatu. Ibitigiri bice bishikana ku bantu hafi 70 bishwe muri ako karere kuva mu ntango y'iyindwi. Umukuru w'igisagara cya Mungwalu Jean-Pierre Pikirisende yavuze ko abimba ubutare bw'inzahabu 11 ari ubiciwe muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko, kandi bishwe n'umuhari witwa FPIC. Abo biyongereye ku bandi bantu 53 bishwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu mihana ibiri yo muri Ituri. Ubwicanyi bwahitanye abantu benshi ku munsi umwe, kandi bukekwa kuba bwakozwe n'umuhari ADF. Ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa francophonie ryarakuye Mali muri uyu muryango ejo ku munsi wa kane, inyuma ya kudeta igira kabiri yabaye muri icyo gihugu mu mwaka umwe. Ariko iryo shyirahamwe ryagumanye imigenderanire na Mali mu migambi igamije gusubiza igihugu ku rutonde rwa demokarasiya. Icyo gihugu cyo mu karere ka Afrika y'uburengero cyaranakuwe mu muryango w'umwe bwa Afrika hamwe no mu ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO. Ubufaransa ejo ku munsi wa kane bwavuze ko buhagaritse ibikorwa bya gisirikare bwahora bukorana n'icyo gihugu cya Mali.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu, inama nshingamateka na sena muri Danemark ejo ku munsi wa kane zaremeje ingingo yo kwimurira abariko barasaba ubuhungiro muri icyo gihugu mu kindi gihugu cyo hanze y'Uburayi. Iyo ngingo izoha uburenganzira leta kurungika abasaba ubuhungiro mu bihugu baba barafungiwemo aho amadosiye yabo azosuzumigwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu atari make yaraneguye uyo mugambi wa Danemark. Bavuga kute kubiri n'imigenderanire mpuzamakungu kandi udatomora ingene agateka ka muntu k'izo mpunzi kazokingigwa. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press cyashikirije ko umushikiranganji wa mbere wa Danemark yavuze mu bihe byo kwiyamamaza mu matora hamwe no mu kwezi kwa mbere ko yifuza ko Danemark itosubira kubamwo abasaba ubuhungiro. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yarashize ahabona ejo ku munsi wa kane umugambi w'incanco za mbere zingana imiliyoni 80 za COVID-19 Amerika izokwiragiza ku isi imbere y'ukwezi kw'indwi kuza. Ibice 75% by'izo ncanco bizotangirwa mu mugambi mpuzamakungu COVAX wishinze gufasha ibihugu bitishoboye kuronka incanco. Presidansi ya Amerika yavuze ko izo ncanco zizoca umugambi wa COVAX zizohabwa ibihugu byo muri Amerika y'Epfo, ibyo muri Karayibe, ibyo mu bumanuko hamwe n'ubumanuko bushyira ubuseruko bwa Aziya hamwe na Afrika. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ashimye cyane uwo mutima wo gufasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kane ko rifise icyizere ko umugera wa SIDA uzoba waranduranywe n'imizi mu mwaka w'2030. Ni nyuma y'imyaka 40 umuntu wa mbere agaragaye ko yawanduye. Ikigo cya ONU cyita kuri SIDA cyavuze ko hafi ibihugu 40 ku isi biriko birakurikiranirwa hafi kugira SIDA izo yagabanutse mu banyagihugu bavyo ku rugero rwa 90%. Muri ibyo bihugu harimwo 9 byo mu buseruko hamwe n'ubumanuko bwa Afrika.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose baduteguye ukabuheje kudushikiriza haya nayandi nibutsa abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire kumandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turafitiye ubunaho. Urwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi rwishimiye ico rwita inkabuzo ya leta mu kwitunganiriza imigambi iri kwibatuma bavanura no kuzera inze mu buzi bwa leta, ariko barasaba bashimitse ko imvugo yozirajana n'ingiro mu migambi imwe babemerera.
Jukuri leta irahimiriza urwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo rwikorere imigambi yayo kureke kuzera inze cyo niciza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganiriza imigambi mugabo gasanga kubafata umugongo ni kibazo.
Aba ni bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi muri make kandi mu gisata c'impunzi y'abarundi babandanya guhungaye kambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwera ikibazo c'inzara. Ibi byose turabirambura mu kanya isase muri hagufi y'amaradiyo yanyu. Igice cha kabiri cy'amakuru yacu tubafitiye muri kano gatondo tubwihere mu Rwanda aho bamwe mu bakora bucuruzi buto buto bwambukirana imbibe ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barrière bavuga ko naho leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo kongereza igihe igipimo cha COVID ya 19 kimara mu rwego rwo kuborohereza hari ingorane zirimwo kutagira impapuro z'inzira zikibabereye inzitizi. Muravyumva mu nkuru ya Jean Baptiste Ndabananiye yavuganye n'abamwe muri abo bacuruzi.
Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru bibiri kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe ibimeze. Abaganiye n'ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubucuruzi itari nziza. Ibi byatumye ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barrière kuri uyu wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'ijwi rya Amerika barinubiriye politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamye.
Mama sigera atambuka kubera ibipimo. Twese pase ndayifite ariko kubona igipimo ntabwo byoroshye. Twageze batubwira utari mu ishyirahamwe ntabwo turamupima. Batugaruye.
Sinjya nambuka bitewe n'uko iby'amashyirahamwe nabonye ntabishobora kubera ubushobozi bukeye. Ishyirahamwe gatangiye ubwa mbere gatangira ku buntu. Bigeze hagati baca amafaranga. Nko kwinjiramo bagucaga nk'20, hari naho wajyaga bakaguca 30, ahandi bakaguca 10. Njye nagiye banca 20.
Ubwo ikibazo
ni icy'amashyirahamwe cyane cyane.
Bafite amarese pasi mashyashya, abashakira ubuvugizi nabo bakambuka nk'uko natwe twambuka. Kubera ko batari mu mashyirahamwe, ari abo bari bari kujya kwipimisha bakaba.
Abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa n'ayo matsinda. Abo n'abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 20,330. Basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito CEPAS. Bongeraho ko uru ruhushya rumara amezi nk'abiri n'igice kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze imbere ya virusi ya corona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga.
Ntacyo byahinduye kubera ko ubu twishimye kuko barakoresha irangamuntu twese twishimye. Iyo twasaba ubuvugizi tukambuka n'irangamuntu 12,000 ntabwo ari umuntu wese ubibona. Ntakazi gahari benshi baricaye
nabuze n'akazi baturekuye tukajya turambukira ku marangamuntu byaba ari byiza.
Niba ngo nta 12,000 ufite
ndabyo
mugu dukoreye n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka
hano nzera twishe kandi bagomba kutivugana tukambuka ku irangamuntu ku byari bisanzwe
12,000
ngenda nabasha kubibona.
Leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu
umuntu nazatambuka kagigenda
nge nabuza ayo kwishyura rese passe
nge narambukaga nkishyura igipimo naye amafaranga ya rese passe ariko naje kubihagarika naje kureba ndavuga ni aho kugira ngo nzaje nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nange ntafite inyungu
uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga yakoreraga yarayo kwishyura igipimo na rese passe gusa abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rw'ubu bucuruzi batakibasha kwambuka bavuga ko imibereho mibi ibarembeje aba ni bamwe muri bo
nzere twishye twese tumeze nabi kugira twabibona gute
ntabwo urishyura mituweli kugeza
ndayo nayishye ko ariko ndakoze se uko twa dutunzwe n'umupaka turugwe n'abana barindwi tujyaga rimwe ku munsi twajyaga kabiri ku munsi
njyaga ari wacu bambereje ibyo kurya niyo bandunze ni ukuri ko imana ifite umugore n'abana mbere ngikora nabonaga ng'ibihumbi cumi mu minsi ibiri ngahereza mu rugo bagahaha bakarya
ntago icyumweru gishira wenda buri munsi ariko ndi kurya mfite urugo umugore n'umwana umwe
ijwi rya amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya covid 19 kimara ari impamo baba ari ababasha kwambuka baba ari n'abatambuka bose barishimira igihe cyazamutse aba ni bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishyira babonye andi mafaranga ibihumbi bitanu yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona
mbere cyashyiraga vuba ukabona gishize bwangu iyo minsi mirongo itatu iradufasha
twipimishaga ibyumweru bibiri icyo twashimiye leta ni uko yashyize ku kwezi hono wenda amafaranga turi gutanga azajya yagaruka
twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi kuri uyu wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba cyakoze kuri uwo mugoroba yari amaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi ariko ko yari kudusobanurira nyuma Jean Baptiste Ndabananiye ijwi rya Amerika irubavu
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura umurongo wa FM 88.9
ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuve mu Rwanda twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'abarundi zibandanya guhunga ikambi ya Rusenda zerekeza mu gisagara cya Uvira kiri mu burasirazuba bw'ico gihugu ibi biva hanini ku kibazo c'inzara kibandanya kubugariza hanze ikambi y'agategekanywa Kavimvira hari impunzi zirenga 500 zifuza gutahukanwa mu Burundi mugenzi wacu Vidaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyari vyifashe
Izi mpuzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo zikambitse hanze y'ingambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu birometero bine uvuye ku mupaka wa Gatumba uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi uhageze usanga zimwe muri izi mpunzi ziryamye hasi izindi ziri ku ibarabara mu gihe izindi nazo ziri guteka ubugari izindi zishigisha igikoma cyo guha abana Bucumi Denise yari asanzwe mu mudugudu wa 50 mu ngambi ya Rusenda yageze akavimvira kuri uyu wa kane anyuze mu kiyaga cya Tanganyika arashaka gutahuka iwawo mu rugombo kuko yari arambiwe n'ubuzima bubi yari abayemo mu Rusenda
murabona mu Rusenda ntibadupfokeza twirigwa inzara wagenda gusega bakaguma bakazi baragutuka ngo ni mugendi wanyu ngo ni mugiri wa mwavuye wagenda mu murima w'abantu ngo ujya gusoroma isombe ukazibona inkoni ku bitugu urumva rero hako abantu baguma bapfa ku bwinshi kubera inzara rero bahisemo kuvugana ati reka twigire kuko hako abantu baguma bapfira ngaha reka tugende n'abasigaye babatwe twabuze itike ati twe batwagenda hari abari kubaragurisha impuzu kugira baronke itike yo kubazana
akavimvira akomeje kugera izi mpunzi zirimo ziri kwambukira ku kivuko cya Maendeleo na Karundu zemeza yuko zafashe icyemezo cyo gushaka inzira yo gutahuka zinyuze aha muri iki kigo cya Kavimvira bitewe n'uko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ntibyakunda ndetse ko hari n'izirangiwe n'imibereho itari myiza zibayemo
cye cyatumye nza naranditse ngo mpunguke izina ndaribura
ni ibintu byose nagurishije inzara ikiranyica n'abana nchanda vuga ati kanekerenze ama jo dufaranga tose nchandaria njandonga itike chanda yeje yeshe akabuta naje mwiboti chakabuta mu gihugu cy'u Burundi aho na buki aha turi tunyene twaza yitunu duke nso turi ko turi vacisha turi ndi batuze badikora
bo twaba turi kwihungura bivanye n'inzara dutse bagupokera tukagira ikiyato cinshi ubu mbere tatangira kujya kwiba amateke mu kibembe bamwe bakanabatemerayo tucanifata inyiga tuko kuri byose rero reka turabe uburyo twofuba tujya kugwa iwacu dusabe kuko twazaje n'ubuhunguzi barabutwimye
izi mvunzi zirwa hanze zikarara hanze y'ingambi ya Kavimvira zivuga yuko usibye kuba zitari gufungurirwa zifite n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rike
ibibazo biri ahantu katatu gitano nano kuba batambuka amamoto ama imiduga abana nabo barasabagira n'uruzuba bishobora kuzana amagwara kuburyo atakina ama wese bari yaranje bakaje ariko ntibiborohereza ntibabemerera neza nta kintu na kimwe yaba abantu bari ndani bari hanze nta kintu na kimwe kinjya gihari kujya rero bikaca bigorana kugira ngo abantu baronkerashe
umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Ndumbi yemeza yuko izi mfunzi zikomeje kuva muri iyi nkambi ariko nta mubare w'izimaze gutaha bari bamenye ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira aho izi mfunzi ziri guhitira bavuga yuko bamaze kwakira izirenga 500 zirimo izo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe gusa umwe mu bakozi bakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yavuze yuko hari urutonde bagiye gukora rw'impunzi zizatahukanwa mu Burundi mu cyumweru gitaha Gusanti yavuze nimba ari zisanzwe mu kigo cya Kavimvira cyangwa ari zavuye mu Rusenda ni kenshi izi mfunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zagiye zifuza gutahukanwa mu gihugu zikomokamo cy'u Burundi ntibyakunda bitewe n'uko ibarabara rihuza Rusenda na Uvira byafunzwe kubera amazi yarengeye ikiyaga cya Tanganyika nubwo izi mfunzi zivuga yuko zihunga inkambi ya Rusenda kubera ikibazo cy'inzara kuva mu mpera z'icyumweru gishize ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU ryatanze amafaranga y'amezi abiri yo kugura ibiribwa ku mfunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe na Rusenda ni nyuma y'amezi yagera kuri atatu iryo shyirahamwe ryari rimaze riratanga ibifungurwa kuri izi mfunzi mwamenya yuko mu nkambi ya Rusenda haba ari guha impunzi z'abarundi zirenga 30,000 naho mu nkambi ya Murongwe hari impunzi zirenga 900 bedasengavuga ku bwaragijwe igihe Amerika ubivira mu ntara ya Kivu y'Epfo
turabaramukije bakunzi namwe banyoni bishwe igihe Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nanabije ku masonga nkitangura rumwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi rurashimye ico rwita utwigoro leta ikora mu kubahamagarira kumenya kwitunganiriza imigambi y'iterambere batarinze kurindira ubuzi butangwa n'iyo leta ariko barasaba ko rimwe na rimwe imvugo zaje na ningiro ino nkuru Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana
nkuko bivugwa na bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi muri rusange barashima inyigisho bahabwa n'abajejwe intwaro mu bijyanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere batanga akarorero kunyigisha mukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye akunda gutanga kugwaruka arusaba kudahanga amaso leta ngo ihakazi mu gihe baba bafise ubumenyi bakuye mu mashuri bwo bafasha kwihakazi ndetse no kugatanga
ugaruka n'abantu bakunda kunezerwa arose amafaranga imvira tereka ngure telefone nziza ikangura impuzu igezweho ariko kuvaho izo nyigisho leta itangwe kuzira izihe irahereza inyigisho ugaruka barabigisha ko ushobora kugura igitungwa ukacorora uko utangura kugura telefone bakakwereka yuko ni wagura igitungwa ejo kizogushitsaho ushobora kugura telefone ikagushitsaho ushobora kwigurira ipantaro utarinze kuzihinze abavyeyi canke inshuti n'abagenzi icyo nyigisho ndiko ndaraba ziriko zirafasha ugwaruka gukanguka kugira ngo bamenye bati ejo mbega nzobaho gute.
Ariko kandi ubu gwaruka ruvuga ko inyigisho zidakwiye mu gihe leta itabafashije mu kabaronsa imitahe kandi mu mugambi wa leta harashizweho ibanki y'ugwaruka. Gushika uno munsi iyo banki bamwe muri ubu gwaruka bavuga ko batabona icyo kirafasha biboneka mu gushigikira imigambi y'iterambere mu gwaruka.
Cyukuri leta irahimiriza ugwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo gwikorere imigambi yawe ureke kuzerinze cyo ni cyiza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganyiriza imigambi mugabo ugasanga kubafata mu mugongo ni kibazo. Iyo banki rero bije yaje kugwaruka cyukuri twebwe twavuga tuti kumbure icyo nk'inyishu kugwaruka ruri ku kivi rufite ibyo ariko rurakora mugabo nko kuva bayuguruye gushika n'isaha cyukuri ndibaza yuko bije itaraha amafaranga aba ugwaruka sinzi rero yuko yobireka gutanga amafaranga uko bwa yoba itarabitunganya neza sinzi mugabo twebwe turiteguye umunsi n'umunsi twokumva yuko iyo banki y'ugwaruka iri kiratanga ingurane tukaja kuzisaba.
Ku rundi ruhande hari bamwe mu gwaruka bavuga ko iyo banki y'ugwaruka bayumvise mu migambi ariko batari bazi ko ije yaragiyeho ubwo ruhande rugasaba ko yokorohereza ugwaruka mu kubaronsa ingurane ku nyungu zitavuna.
Ibijyanye n'iyo banki y'ugwaruka mu bitanzwe twege ino mu karere kino twege bari kubarigisha gusinyigisho bese ntizira hakwira cyane kugira ngo ugwaruka rugijuke ntituramenya ingene zokora baratubwiye yuko hari buho ibizoba kuziganya no kuguranana ariko twe ntitwari bwo tumenye ko irahari. Nimba aragiye ko tubasaba ko ugwaruka urabona ko ugwaruka turayigera aho rwigejeje ntibafatire ku giti kiri kirekire bagasaba nk'inyungu nke kugira ngo uwo ari we wese ashobore kwinjira bivanye n'uburyo afite.
Naho kubona leta iguma isaba ugwaruka kwiyungunganya ariko atanga uvuze ko bashigikira mu bijanye no kuronka imitahe yobabera umushinge mu bikorwa by'iterambere bariko barashira mu ngiro ubwo gwaruka rubona ko ari intandaro yotuma badekigwa mu migambi yabo.
Sinovuga ngo ugwaruka ni ruko rurakora ahubwo ugwaruka ruko rurakora kandi ku murindi munini ya kubera ihemirizwa mugabo uzasanga rutera rudemukirwa kubera ubwo kuntu leta novuga itariki irabishyira mu ngiro n'ingoga na n'ingoga kugira ngo natwe dushobore abantu bafite amikoro make dushobore kuronka aho twa ideni kugira ngo turisabe bariduhe amaturisi ubize. Icya kabiri novuga ku banki bije nirabe imigambi bajene turi nayo turayifise nirabe ishyire mu ngiro mu maguru mashya tugifise ingoga zo gukora kugira ngo dushobore kuyungunganya iyo mitahe tuyironke.
Ubwo gwaruka rurasaba ko imvugo ya leta yojana n'ingiro ibanki y'ugwaruka igatangura guha imitahe ugwaruka ruri ku kivi kandi ku nyungu ntoya nk'uko leta yabibijeje.
Icyo gira akamaro kuto kwigoro nuko ugwaruka gushyira mu ngiro ibyo bikorwa rabyigwa hanyuma na niyo banki y'ugwaruka nayo igashyira mu ngiro ibyo yiyemeje imbere yo kwitangura ivuga ryitange ingurane kugwaruka rufise imigambi iriko rurakora nibaza ko noneho yotangura ikabishyira mu ngiro tukabibona bikava mu majambo bikaja mu ngiro hanyuma imigambi igatera imbere n'igihugu muri rusange igatera imbere.
Ibanki y'ugwaruka bije Banque d'investissement pour les jeunes mu Gifaransa yuguruwe mu ntango z'uno mwaka intumbero y'iyo banki kwari ukorohereza ugwaruka mu kururonsa ingurane ku nyungu nke. Amakuru dukura muri bije amenyesha ko mu minsi ya vuba bazohingurana urwaruka hashizwe imbere abiyunze mu mashyirahamwe y'iterambere.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagi. mwakire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igisata cha sport mbere yo gusozera ano makuru. Mu kiringo kiri munsi ya mezi abiri umurwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo uzokwakira inkino za Olympic, naho umwanya utera wegereza haracari igipfungu n'ibizigizigi ku ruhande rw'ibaza ingene zizotunganywa muri bino bihe vya COVID ya 19. Abazitegura bemeza ko atakizo zisivya abanyagihugu b'i Tokyo aho zizobera ziramutse ziba, bakavuga yuko badatekaniwe kubera impungenge zikiza cha COVID ya 19. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye umurundi akurikiranira na hagufi inkino aba mu gihugu cy'u Sweden, yatanguye amubaza uko abona iki kibazo.
Icyo ni kibazo kidasanzwe bigoye no kutishura muri uno mwanya, kuko uravye twebwe turabikurikirana dukurikirana makuru kumbure yabariko barategura izo nkino aricyo gihugu cy'Ubuyapani, ugakurikira makuru ava muri Komite International Olympique nayo itunganya izo nkino za Jeux Olympique, ugakurikira makuru y'abanonotsi cyangwa abakinyi bategereza kuzokwitaba izo nkino, biraboneka yuko hari amakenga ku mpande zose. Bigoye kumenya neza nimba izo nkino zisigaje iminsi 50 zizohava ziba, kuko mu Buyapani bavuga yuko ikiza cya COVID 19 kikiriho kandi ibitigiri bibandanya byiyongera, ibyo bigatuma abatari bake bagira amakenga yuko izo nkino zishobora kutazoba, kuko hari n'abategerezwa gufata mu mugongo izo nkino abo bita abapartenere bamaze kubivamo, bavuga yuko iki atari igihe cyiza izo nkino zuba kubera bashyira imbere amagara y'abantu bose baguye isi yose bwo kwitaba izo nkino.
Turutse abariko batwumviriza ko izo nkino zasibishijwe zigijweyo zari kuba zabaye mu mwaka urangiye mwaka w'2020. Ku bwanyu ni kuki leta y'Ubuyapani itafashe ingingo zose zikomeye zo kurwanya ikiza cya COVID kugira umwaka ukurikira uyu mwaka turimo 2021 zishobore kuba?
Kose igihugu cy'Ubuyapani igihugu kidasanzwe ni igihugu kiri mu bihugu bikomeye ku isi, na cyane cyane no kubijyanye no kugwanya icyo kiza cya COVID 19 bari bagerageje uko bashoboye, ariko rero bagaca babona kwakira abantu bavuye ibice byose by'isi bavuye mu bihugu bimwe bimwe kumbure bitakomeje ingamba zo kwirinda iki kiza cya COVID 19 kubakira, barabona yuko nabo nyine byo batera ikibazo, kuko nabo nyine batarashobora guhagarika neza uwo mugera wa COVID 19. Hanyuma ikindi nacyo cyugarije izo nkino ni kubera gushika uno munsi hari abanonotsi cyangwa abakinnyi batararonka za minima ziremerera kwitaba izo nkino za Jeux Olympique, kubera iki? Kubera hamara amahiganwa atari make yagiye arasiba ayandi yungurijwe ku yandi masango, aho rero ugacusanga abagiteze ama minima muri ayo mahiganwa ntibakiye cyangwa amahirwe basigaranye ni make cyane.
Abanonotsi ku bwanyu mwibaza bahagaze he? Bubandanya bimenyereza, haravuga ngo babandanye abandi mwumva mumenga baragonanwa batazi neza ko izo nkino zizoba cyangwa zitazoba, abazitegura bo bavuga ku ijana ku ijana ngo zizoba, ariko abanyagihugu mu Buyapani barabigwanya bikomeye. Ni kibazo gikomeye kuba none tubona muri ibyo byose bahagaze.
Umuntu yumvirije abatari bake muri abanonotsi cyangwa abakinnyi bakomakomeye isifisi benshi barafite amakenga kuri izo nkino nabo nyine basaba baditunganya yuko boraba bagashyira imbere nyabuna amagara y'abanonotsi, amagara y'abazoba bari mu Buyapani, kugira izo nkino be barazungurije ku yindi sango kandi bongere barazunguride inyuma cyangwa barabe bazihebe barindire iyindi myaka itatu iri imbere mu 2024. Ariko rero biraboneka yuko gushika uno munsi na komite d'organisation y'Ubuyapani itarumvikana ijyana kwijyana n'icyamwe mpuzamakungu rya komite international olympique ku bijyanye n'itunganywa ry'izo nkino, nimba zizoba ijyana kwijyana cyangwa izo nkino zitazoba. Iteguro gushika uno munsi bitaragaragara ijyana kwijyana yuko inkino zizotangura ku igenekerezo zari zitegekanijwe gutangurira ko ijyana kwijyana.
Yego, ni kibazo kirimo amahinyu menshi no kurindira mu gihe hasigaye mu season 8 gusa ngo izo nkino zitangure i Tokyo mu Buyapani. Turabashimiye, murakoze.
Murakoze cyane.
Akarino gaduche dusozera amakuru ya mbere twa twafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri micro mari kumwe na Jean Diane ni nahazwe yakoze ndirwe mara duhagarike na Fatuma Dimasi Kalala yegeranije amajwi yacu twaza kongera mu biganiro biri imbere mu kurindira mubandanye kugira umunsi mwiza manyi no mu byanyu mwongera mutangura weekend nziza.